twifuriza kwanda nyamuranirwa mu byo muri ngo byose na huta.
Mwandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika isamiranirwa Washington ndetse mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muyumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 na 22. Mu Rwanda ho mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri FM 88 n'ibice bitatu ya radio Inshuti ya Bose. Mwiriwe inshuti zacu, ikaze mu makuru iyo kuri uno mugoroba ni kumwe na Fidel Niyongabo. Kuva ikibanza c'indege hamwe n'imbibe zimwe zimwe Burundi busangiye n'ibihugu bibanye byuguruwe, igitigiri cy'abantu banduye umugera wa corona kimaze gushika ku bantu 178.
Ibihugu bidukikije corona virus ni nyinshi, itabare yuko tugira ingufu tukiyubara kugira ngo dusubire inyuma ako tubandanye dukora ibikorwa.
Uyo ni Tade Ndikumana, umushikiranganji w'Uburundi ajejwe amagara y'abantu. Mu Rwanda umucamanza w'umugwego gwihariye gwa sentare nkuru mu gihugu yafashe ingingo yo gufatanya imanza zagirizwamo Paul Rusesabagina na bagenzi biwe 19 bari mu Major Calix Nsabimana bakunda kwita Sankara, yahoze ari umuvugizi w'umugwi wa MRCD FLN. Amashirahamwe yaragira neza muri Ethiopia ariko aritegurira gushikana ifashanyo mu ntara ya Tigre. Imbuga ngurukana bumenyi zirongereza umwuka mubi ushingiye kuri politike no kumoko muri Cameroon. Uyu munsi inama rusange y'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU iratanguza inama y'iminsi ibiri yo ku rwego rwo hejuru ku kiza cya virusi ya corona n'ingingo zikwiriye gufatwa. Ido ni do ry'amakuru yo hirya no hino ku isi tubafitiye muri aka kanya. Amashirahamwe yabagira neza muri Ethiopia ariko aritegurira gushikana ifashanyo mu ntara ya Tigray. Diane ni nina hazwa raduha ibindi.
Izo mfashanyo zigizwe ahanini n'ibiribwa, imiti n'ibindi nizo za mbere zigiye gutangwa kwa nyagihugu ngo niyo ntara igiye kumara ukwezi iri mu ntambara. Ishami mpuzamakungu ONU na leta muri Ethiopia ejo kwa gatatu niho bashika ku masezerano yorohereza abagira neza gushikira abanyagihugu baharugwa mu miliyoni 6 bakeneye izo mfashanyo. Ubundi niyo ataba iyo ntambara, intara ya Tigre isanzwe iharurwamo abagera mu 600,000 bari basanzwe bakeneye ubufasha. Umwe mu bakozi bari mu bajeje gutwara izo mfashanyo yabwiye itorokanizo ry'amakuru y'Abongereza Reuters ko ingwano ikibandanya mu bice bitandukanye by'umurwa mukuru wa Tigre ariwe Mekele. Ikibazo cy'umutekano muke muri iyo ntara ya Tigre tubibutse ko gitegwa ahanini niyo ntara iri muzigize Ethiopia ariko igashaka kwigenga. Kuva caduka haraheze hafu kwezi kimaze guhitana abaharugwa mu 100 comora muzabo abegera ku 45,000 ubu bahungiye ahanini muri Sudani.
Urakoze Diane. Imbuga ngurukana mumenyi zirongereza umwuka mubi ushingiye kuri politike no kumoko muri Cameroon. Eje ni mukankusi aduha ibindi.
Uwo mwuka mubi wongererwa ingufu n'itora rya perezida ryo mu 2018 ritavuzweho rumwe. Uko niko raporo y'umuryango ukurikirana ibijyanye n'ubushyamirane ku rwego mpuzamahanga International Crisis Group ICG ubibona. Uyu muryango uvuga ko imbuga nkoranyambaga zitandukanye by'umwihariko Facebook yagombye kuyungurura inkuru zirimo ubumara kandi igasuzuma neza paji zayo kugira ngo igabanye umwuka mubi. Raporo y'umuryango ICG ivuga ko Cameroon ubiyugarijwe n'ibibazo by'ingutu kandi yagombye gushaka uburyo bwo koroshya umwuka mubi wa politiki ikanahagarika imvugo zikomeretsa nk'amagambo ahembera urwango rushingiye ku moko harimo gutuma iki gihugu kibira mu rugomo. Perezida Biya umaze imyaka 38 ku butegetsi yatangajwe ko yatsinze amatora yo mu 2018. Kugeza ubu umuyobozi utavuga rumwe n'ubutegetsi Maurice Kamto bari bahanganye akomeje kuvuga ko ari we wayatsinze. Umuvugizi wa guverinoma ya Cameroon Rene Emmanuel Sadi avuga ko hari amagambo y'urwango yiyongera ku mbuga nkoranyambaga. Aya maganira ku mashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi avuga ko bashaka guca intege ubuyobozi bwa Paul Biya. Mu ijwi rya guverinoma yasabye Abanyakameruni, abagore n'abagabo aho bari hose, haba imbere mu gihugu cyangwa hanze, kwima amatwi ibintu byose byashaka guhungabanya igihugu aho byaba biturutse hose.
Tugushimire Eugenie. Uyu munsi inama rusange y'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU iratanguza inama y'iminsi ibiri ku rwego rwo hejuru ku kiza cya virusi ya corona n'ingingo zikwiriye gufatwa. Thomas Kamirinda araduha ibindi.
Inama irahuza abayobozi b'isi barenga ijana bakoresheje ubuhanga bw'amashusho. Umuvugizi wa president w'inama rusange ya ONU Volkan Bozkir avuga ko bagomba gushyiraho uburyo bwo guhuza ibikorwa ku rwego rw'isi hagati y'ibihugu, umuryango w'abibumbye n'amashami yawo n'abikorera ku giti cyabo. Abayobozi b'isi bagomba kubanza kurebera hamwe ibyakozwe kugeza ubu mu rwego rwo kurwanya COVID-19, cyane cyane ibirebana n'ubushakashatsi ku nkingo zayo n'ingamba zo kuzahura ubukungu bw'isi yose bwituye hasi cyane. Ingaruka zabyo nk'uko Roni ibivuga, abantu miliyoni zirenga 200 bashobora kugwa mu bukene bwanya kujya, ku buryo abaturage b'isi barenga miliyari imwe bashobora kuzaba bamaze kubugeramo mu mwaka w'ibihumbi 2030, ni ukuvuga rero mu gihe kitarenze imyaka 10 iri imbere. Iyi nama yo mu rwego rwo hejuru muri Roni ibaye uyu munsi ku wa kane. COVID-19 imaze kwica abantu bagera kuri miliyoni imwe n'igice ku isi yose. Leta Zunze Ubumwe za Amerika iri ku isonga kurusha ibindi bihugu n'abantu bamaze guhitanwa na virusi ya corona hafi 274. Ibitangazamakuru binyuranye bivuga ko abahoze bayobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika Bill Clinton, George W. Bush na Barack Obama bashobora kuzafatira urukingo rwa COVID-19 kuri televiziyo mu minsi iri imbere.
Urakoze Thomas. Nga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ivanka Trump umukobwa akaba n'umuhanuzi wa President Donald Trump yagirizwa gukoresha nabi amafaranga yaragenewe bimwe mu birori bijanye no kurahiza se wiwe mu banga ya President wa Amerika. Ibindi na mugenzi wacu Diane Nini nazo.
Umushingwa amanza mukuru mu gisagara cha Washington DC ariwe Carlo Racine yemeje ko Ivanka yatanguye guhatwa ibibazo bijanye n'ino dossier kwa kabiri w'inondwi abanje kurahira no kwemeza ko amakuru yose aza gutanga ari ukuri. Umushingwa manza tumwe mu turorero n'ivyagije atanga harimo amahera yatanzwe yitwa ko ari ay'ibirori byakurikiye ukurahira kwa President Trump mu 2017, ariko ahavaja mu mfuko w'umuryango wa President Trump. Nko ku mugoroba w'igenekerezo rya 20 ukwezi kwa mbere mu 2017, Trump arahira Carl Racine yemeza ko fakture yo kwivuna kanyota hagati y'abana bakuru batatu ba Trump yagagamishijwe. Iyo fakture yo kwivuna umusase hagati y'abana biwe batatu aribo Donald Jr., Ivanka na Eric Trump kwabereye ku ihoteli ya Trump nyene bwite iri aha Washington DC irenga amadolari 300,000 nk'uko umushingwa manza abandanya bisigura. Muri rusangi amafaranga ibiro by'uwo mushingwa manza bishaka kugaruza vyemeza ko yakoreshejwe nabi ni umuriyoni w'amadolari. Umuvugizi mu biro vya Perezida Donald Trump amenyesha makuru babajije ivyino dossier yininze kugira ico avuga. Ni mu gihe umurwi wateguye ivy'ibirori vyo kwimika Trump wewe manga ko amafaranga yose yakoreshejwe mu muco kandi atasesagura canke inyuruzwa ry'uruceri na rumwe vyaba vyarabaye muri ivyo birori.
Barakoze bagenzi bacu kuraya makuru yo hirya no hino ku isi bahejeje kudushikiriza. Ijwi rya Amerika ribandanya kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mushobora no kudukurikirana kuri Facebook no ku kibanza cyacu cya internet aricyo www.radioyacu.com. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini mu Rwanda, umucamanza mu rwego rwihariye rwa sentare nkuru mu gihugu yafashe ingingo y'ugufatanya imanza zagirizwamo Paul Rusesabagina na bagenzi biwe 19 bari mu Major Calixte Nsabimana bakunda kwita Sankara. Umucamanza avuga ko abagirizwa bose uko ari 20 bahurira ku vyaha vy'iterabwoba. Umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika mu Rwanda Eric Bagire ubusara duha ibindi kuri iyi nkuru.
Iki cyemezo cy'umucamanza cyo guhuza imanza za Bwana Paul Rusesabagina, Major Calixte Nsabimana bakunze kwita Sankara, Captain Herman Nsengimana n'abandi 17 kije nyuma y'ubusabe bw'ubushinjacyaha ubwa Major Sankara n'ubwo baregera indishyi muri izi manza. kubushinjacyaha buvuga ko izimanza z'abantu 20 bahuriye ku byaha bifitanye isano buvuga ko kwisonga bwana Paul Rusesabagina ariwe warukuriye umutwe bwite witerabwoba wa MRCDE FLN mu gihe Major Nsabimana bakunze kwita Sankara ndetse na Captain Herman Nsengimana bo mu bihe bitandukanye bagiye baba bavugizi bawo abaregera indishyi bo bavuga ko guhuriza izimanza hamwe bizaba umwanya mwiza wo kubona indishyi tubutse kandi mu buryo bworoshye ni mu gihe mu byifuzo bya Sankara we aheruka kubwira urukiko ko bwana Rusesabagina yita ko yari shebuja mu mpuzo amashyaka ya MRCD baramutse babahurije hamwe mu rubanza wa mubera undi mwanya mwiza wo kuvuga uko ibintu byagenze kimwe ku kindi ubushinjacyaha buvuga ko nabandi baregwa bafashwe mu bindi bihe bagiye biyemerera ko bahuraga mu bikorwa by'iterabwoba mu mutwe wa MRCD FLN bakemeza ko bamwe muri bo bari abayobozi ba gisirikare abandi ari abayobozi ba gisivili urugereko rwihariye rw'urukiko rukuru ruburanisha ibyaha byo ku rwego mpuzamahanga n'iby'iterabwoba ruvuga ko iyo rusesenguye ibikubiye mu nyandiko zitanga ikirego ku baregwa bose rusanga izo manza zifitanye isano mu byo bahuriraho rwemeza harimo kurema umutwe w'iterabwoba no kurema umutwe w'ingabo utemewe umucamanza ukuriye inteko iburanisha ashingiye ku itegeko rigena ububasha bw'inkiko yavuze ko izi manza ziramutse ziciwe rumwe ukwarwo asanga imikirize yazishobora kuvuguruzanya ku manza nk'izo zisobekeranye iyo zarege urukiko rumwe perezida w'urwo rukiko abyibwirije cyangwa se abisabwe n'umwe mu baburanyi ategeka ko ziburanishiriza hamwe mu rukiko rumwe icyo cyemezo kandi gishobora gutegekwa n'inteko iburanisha urwo rubanza iyo ubwo busabe bwabeye mu iburanisha ku migendekere myiza y'imanza umucamanza avuga ko yasanze imanza za Paul Rusesabagina n'abandi bareganwa Major Sankara na Captain Nsengimana zigomba guhurizwa hamwe kubera ko kuzitandukanya imikirize yazo ishobora kuzavuguruzanya ibi byahise bigira ingaruka ku iburanisha ry'urubanza rwa Major Sankara n'urwa Captain Nsengimana rwa ruteganijwe ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa 12 uyu mwaka bituma urubanza rwahurijwe hamwe rushyirwa ku yindi tariki nyuma yo kwemeza ko abantu 20 baregwa ibyaha by'iterabwoba bagomba kuburanishirizwa hamwe umucamanza ntacyo yavuze ku busabe bw'abunganira ababuranira indishyi bari basabye ko urubanza rutakomeza kuburanishirizwa ku ikoranabuhanga rya video conference n'icyifuzo cyari cyatanzwe hashingiwe ku mubare w'umunini w'abaregwa muri iyi dosiye ababuranira indishyi basabaga ko bahurizwa hamwe mu rukiko kuko ngo ku ikoranabuhanga batamenya buri umwe wese wireguye n'imbogamizi urukiko rwari rwavuze ko narwo rusanga ifite ishingiro ariko nanone gahunda ikazagenwa n'umuvuduko w'icyorezo COVID-19 cyaba kigezeho ku munsi w'iburanisha icyemezo cy'umucamanza cyo gukomatanya imanza gifashwe nyuma y'ijambo ry'umukuru w'u Rwanda Paul Kagame yavuze mu kwezi kwa 9 uyu mwaka ko abaregwa bose bazisanga mu rukiko bashinjanye umwe ku wundi hari nyuma y'igihe gito agaruka ku ifatwa rya Paul Rusesabagina ari kubitangaza makuru by'igihugu Perezida Kagame yavuze ko abari bamaze gufatwa bose bazagiraho bahurira buri wese ashinja undi byo bakoranye hagati yabo icyakora ari mu rukiko aburana urubanza rwe ku ngingo y'ifunga n'ifungurwa ry'agateganyo bwana Paul Rusesabagina we yabwiye urukiko ko ubwe akurikiranyweho ibyaha ku giti cye n'abandi bantu ubushinjacyaha bwita amashumi yazibareganwa abaregwa bose uko ari 20 bahurijwe muri dosiye imwe baregwa ibyaha by'iterabwoba bishingiye ku bikorwa by'umutwe witwara gisirikare wa FLN uyu mutwe ushamikiye ku mpuzamashyaka ya MRCD mu myaka ya 2018-2019 wigambye ko ari wagabaga ibitero mu bice bitandukanye byo mu ntara y'amajyepfo no mu burengerazuba bw'u Rwanda ni ibitero byahitanye bamwe bigakomeretsa abandi bigatwika bikanasahura ku isonga habanje gufatwa Major Karikise Nsabimana bakunze kwita Sankara aregwa ibyaha 17 byiganjemo iby'iterabwoba ni mu gihe uwamusimbuye ku gize bw'umutwe wa FLN Captain Herman Nsengimana we aregwa ibyaha 6 ubutabera buvuga ko byose bihura n'ibyo Sankara aregwa naho bwana Paul Rusesabagina wafashwe nyuma wamamaye ku bwa filime Hotel Rwanda we aregwa ibyaha 13 nabyo byiganjemo iby'iterabwoba urubanza rukomatanije hamwe ruzatangira kuburanishwa kuva ku itariki ya 26 z'ukwezi kwa mbere umwaka utaha 2021 akabagira ubusabe bw'irya America Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda
turagushimiye Eric mu Burundi abantu 178 nibo banduye umugera wa corona mu mezi abiri aheze no mu ntango ya kuno kwezi ku 12 174 baje bava hanze y'u Burundi mu gihe 4 banduriye mu Burundi leta imenyesha ko ikiza kihari ari cyo cyotuma abarundi bategezwa kubandanya gukurikiza amategeko y'ukwikingira inkuru dushikizwa na Desirato Nkimana
muri icyo kiganiro n'abamenyesha makuru ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura umushikiraganje Tadendi Kumana yamenyesheje abo baza mu Burundi bakabasangana uwo mugera wa corona iyo baza baturuka n'ingene binjira mu Burundi
ijana na 6 barenga binjirana baciye ku ndirimbo zitangiye mu Tanzania abandi badandege abava mu Rwanda yerekana yuko ibihugu bidukikije
kuna visi nyinshi bisabare yuko tugira ingufu cyubara kugira ngo tudusubire inyuma ahubwo tubandanye dukora ibikorwa kompanyi zose tugenda turaba abantu batuzaniye amurabona yuko etiyopiyane imaze kuzana 13 bagwana kenya 12 Brussels Airlines 5 Rwanda Air 4 abazana UN 2 Uganda Airlines 1
umushikiranganji w'amagara y'abantu amenyesha ko inyuma yabo baza n'indege harabaca mu kinywabi bakinjiza uwo mugera mu Burundi abo rero tade ndi kumana amenyesha ko bagiye gufatirwa inkingo ruhasha
teste ya covid ugenda uriha amahere 10 gusa ya fish utariha mu kugarutse ufasha kugira ngo turonke ama reactive baca bakwepa akacaca ikigoma ataza n'amaguru cyane n'imodoka umuziga zanye yari gutanga ikori muri obe aca yizira mu ijoro akaca yinjira ntaje muri karantene akaca yinjira ugasanga hamwe hamwe yashitse hagati mu gihugu abo rero twavuze neza umuntu yezoca hose ama pasiporo yabo gusaba abajejwe umutekano muri pasiporo bayagumya barabe neza uyu muntu ajabaye kuko hariho imigenderanire isanzwe ihari hagati y'abenegihugu bo ku ntara zihanuwe na Tanzania aho usanga barimba hakurya bakarimba hakuno bakarimba isoko ibyo o nta ngorane kuko nta hantu kure baje mugabantu wese azaba avuye mu kindi gisagara i Dar es Salaam n'ahandi azoshikira muri karantene mu ntara azaba yinjiriyemo
muganga Tate Ndikumana asaba abashaka impapuro zerekana ko batanduye baba bava mu Burundi baje mu makungu canke abavayo ko bategerezwa kubahiza amategeko ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bwashinze
kubera yuko twabonye ko ari abantu benshi bagenda hanze tubaje dusanga abakozi bo muri NSD birasa n'ibiko birabagora dusaba yuko bo kubahiriza amasaha 48 imbere kujya gusaba certificate kuko hari abaza ugasanga bwati genda keneye certificate nza kugenda ku mugoroba cyangwa ije mu gatondo ibyo bituma tudakora neza turanimyesha bene igihugu yuko bategerezwa kuza kuko tubaha certificate imara amasaha 72 cyumvikana yuko rero amasaha 48 ari ubwo kwitegura ntibaze basha bagenda ku mugoroba cyangwa basha bagenda bukeye ugasanga ibi ku birorohereza abakozi baba muri NSP bategerezwa gukoresha ubuhinga bize kugira ngo batange ama certificate ameze neza ikindi nacyo twabonye nuko mubasaba kugenda hanze baza kwipimisha barondera certificate tumaze kubonamwo ko harimo abagwayi cyo gituma twaje dufata ingingo yuko abo bose bazoja gusaba urupapuro cyangwa kwipimisha muri NS bategereza kugenda bambaye mask
muri kino gihe ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bumenyesha ko amahoteli amwe amwe atubahiriza amategeko y'abantu bari mu kato kubera ivyo muganga Ndikumana amenyesha ko amahoteli yose yakira ingenzi ategerezwa gusinya amasezerano na leta yo gukurikiza amategeko agenga abantu bari mu kato abatayakurikije bagahanwa by'akarorero kugeza rero kuri uno wa kane nk'uko bishikirizwa n'umushikiranganji w'amagara y'abantu abamaze kwandura icyo kiza kuva giteye ni 692 633 barakize 61 baracari ku miti na yumwe akabariwe amaze kwitaba Imana Desire Hatungimana Kigali Ijwi rya Amerika
urakoze Desire mu Rwanda amashyirahamwe akorana n'abagendana ubumuga yemeza ko hakiriho intambwe gutera mu gutanga inyigisho ku bana bafise ubumuga butandukanye ko kamo bagatera kuri rino genekerezo rya gatatu kwezi ku 12 makunga himbaza umunsi wahariwe abagendana ubumuga inkuru y'umenyesha makuru Asumta Kabo yari Kigali
imiryango inyuranye ihagarariye abafite ubumuga butandukanye bongeye kugaragaza ko bishimira intambwe bagenda batera irimo ko hirya no hino mu gihugu hagiye hubakwa ibikorwa remezo bibafasha kugera hose mu gihugu ariko bagihura n'ikibazo gikomeye mu myigire y'abana bafite ubumuga iyi miryango igaragaza ko henshi mu mashuri yo mu Rwanda hataragezwe imfashanyigisho zihariye kuri aba bana ndetse ko no kubona abarimu bahuguriwe kwigisha abana bafite ubumuga bikiri imbogamizi mu kiganiro abagize iyi miryango bahaye itangazamakuru ku mugoroba kuri wa gatatu uri muryango wagaragaje imbogamizi uhura nazo mu myigire y'abana bafite ubumuga Samuel Munana uyoboye ishyirahamwe ry'abafite ubumuga bwo kutumva no kutabona yari mu ijwi ry'umusemuzi we agaruka ku ngorane abana bafite ubumuga bahura nazo
ugasanga abana mu ishuri umwarimu ubigisha nta rurimi rw'amarengazi abana 90%
bafite umuga wo kutumva no kutavuga bavukira mu miryango y'ababyeyi badafite umuga wo kutumva no kutavuga kandi babateye ntabwo bazurira rw'amarenga uko somana ziguruye rurimo abarimu bakamukosora bakamuha zero kubera bitewe n'uburyo yanditse urwo rurimo ugasanga abana bafite umuga wo kutumva no kutavuga baratsindwa cyane hanyuma kubera zamuwe bakavuga ngo yoo
izi mbogamizi bafite ubumuga bwo kutumva no kutavuga bafite bazihuriyeho n'abafite ubumuga bwo mu mutwe Ntezibyayo Peter umuyobozi w'ishuri rya Gatagara rimwe mu ryigisha abana bafite ubumuga bwo mu mutwe wasobanura ko amashuri y'aba bana akiri make mu gihugu
ari kugeza uyu munsi amashuri aracyari make n'amashuri niyo yaboneka abana bafite ubumuga bwo mu mutwe bafite ubushobozi buke bwo kwirwanaho ugereranyije n'abandi bantu bafite ubumuga uyu mwana ishuri ryamuze riboneka rimwe mu karere rikaba riri mu murenge umwe ni urugero wakaba atuye mu wundi murenge ntabwo yabasha kugeza kuri rya shuri ngo anicyure
ibibazo byagaragajwe n'abahagarariye imiryango inyuranye yita ku bibazo by'abafite ubumuga byiyongeraho n'ibiterwa n'imiryango igiheza aba bana cyane cyane abatabona Bwana Mukeshimana Jean Marie Vianney akorera umuryango w'umwe nyarwanda bw'abatabona
dufite ikibazo cy'imyumvire twebwe y'imiryango nyarwanda usanga ahantu umwana utabona ari uwe kugira ngo azajye ku ishuri baramureka ko n'ubundi baravuga ngo bagiye kumuta amafaranga y'ubusa ugasanga bigishije bene nyina we ntahagiye
nubwo biruko ariko leta yatangiye kwita kuri ibi byiciro ishyiraho gahunda zabo zihariye ababyitabiriye mbere bakagira n'ababyeyi babibafashamo ubu bageze kuri urugero n'urwa madamu Mukanziza Venancio ufite ubumuga bwo kutabona afashijwe na leta n'ababyeyi be ubu yaraminuje
ngiye nyine nanjye kuko nagize ubumuga narindi muto imyaka 5-6 ariko nagize amahirwe mbona ngeze ku ishuri baranjyanye hanyuma rero mbasha gukurikira iyo nyandiko ndi mutoya mbasha kuyikomezanyamo n'amashuri yanjye yose urumva twarangizaga secondaire kubera ibyo bibazo byo by'imbogamizi batarabasha kumenya ko batabona biga mu makaminuza bamwe bakicara nk'umwaka basangaje nk'indi promosiyo tukagwira gutyo rero bamwe bari kiye abandi bari butare njyewe masters nakoze ubundi kuko nize uburezi muri kiye yari special need education nashaka kumejaringa mu bijyanye n'uburezi bwihariye rero njye natangiye masters uburezi bwihariye mu Rwanda butaraza ubwo rero biba ngombwa ko njya kubyigira muri Kenya
nyuma ya kaminuza Mukanziza n'umugore wubatse afite umugabo n'abana bane kandi yemeza ko yiteje imbere n'ubwo abana n'ubumuga bwo kutabona
urabyuka ugategura abana bamenya ngo iniforume zabo ziratunganye zirasa neza muri weekend barazitunganye cyangwa nawe nimba nta n'umukozi ufite uzi gufura dufite intoki abafite ubumuga bwo kutabona nta kindi kibazo tuzi gufura tuzi gukora buri kintu cyose ndayitera rero ugakora isuku gukoropa turabizi dukoropa neza cyane nyowe ko hari benshi batayifite iyo masters mfite ni nk'umugisha Imana yampaye n'ikindi cyose na ministre erega namuba nk'uko abandi bamuba nta gitangaza kiri muko bayobora nanjye nabikora ntibyananira ntibigutangaze ko hari umwana ushobora gushikisha igipesi nyina ntakimudodere ariko ngiye ibyo ntabwo bishoboka ntakimudodera kandi akagenda
kugeza ubu leta yategetse abubaka korohereza abafite ubumuga bunyuranye kugira ngo babashe kugera mu nyubako zabo uburyo bwo korohereza abanyeshuri bafite ubumuga bwashyizweho nubwo butaragera mu mashuri yose yo mu Rwanda ndetse abafite ubumuga barahagarariwe mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda ibariherutse y'ikigo cy'igihugu gishinzwe ibarurisha mibare igaragaza ko kugeza umubare w'abantu bafite ubumuga bagera ku 145 na 256 Asumta Kavoye, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Urakoze Asumta. Tukivuga ku bibazo byugarije abagendana ubumuga. Mu Burundi bamwe mu bagendana ubumuga bamaze kwijukira imyuga batera ka leta y'u Burundi gukura mu ibarabara abagendana ubumuga bagisegerereza abakigishwa kwibeshaho mugenzi wacu Desire Hatungimana araduha inkuru y'Idonido.
Bamwe mu bagendana ubumuga gutandukanye bamaze kwijukira imyuga bavuga ko babayeho kandi babeshejeho imiryango kubera imyuga itandukanye bakora. Bernadette Nzokira arongoye uruganda rwo kubarira impuzu no gukora ubundi bugenegene rukorera muri zone ya Rohero mu gisagara cha Bujumbura. Avuga ko we nabo bari kumwe bariko baratera intambwe naho hari intambamye zibabuza kuronka abagura ibyo bahingura mu ruganda.
Icyo navuga ko cagenze neza cha mbere nshima nuko tukiri kumwe. Ego mugabo ibibazo byo ntibyari bibuze kuko tumaze gutangura twarakoze mugabo gukora dukora dufise umuntu yitwa ko ari imbere yacu mugaharagera igihe atubwira ati ubu rero ndabarekuye nshaka ndabe muje muri autonomisation donc mwibe ko mugerageze gukora murondera uburyo bwa rero twagiye turahura n'izingorane zageze ziraba mu gihugu urumva tugeze ahantu twokoze hace haba bya 2015 ivyo rero byaradutumye tutakora neza kuko uruja n'uruza rw'abantu ntigwasubiye kumera neza kandi twebwe ibintu dukora kenshi ni ibintu bihurumbirwa n'abanyamahanga ego twari dufise na marche yo mu Butaliyani hariho ishirahamwe gitwaye komijya ridufashe mu mugongo naryo nyene ryabaye nk'ibiturekuye kuko turacari ko turakora turacari ku rubuga haragiye mwe n'iki kintu ca corona naco nyene caratumye haba ingorane nini nya cane kuri ibi bikorwa dukora
abakora umwuga wo kubarira muri urugo ruganda rugira rukwiza imyaka 10 barashima ko batare mu barabara basegerereza nk'abandi bagendana ubumuga baza barabigize umwuga Anne Marie Nduwimana agendana ubumuga nino mufakazi afise abana bane yibaza ingene ibintu babyifashe mu muryango yatijukira umwuga uwo mukenyezi Nduwimana afatika ukuntu abayeho yemeza ko abagendana ubumuga bashoboye
abagendana ubumuga muri kino gihe tugezemo turashoboye mbere turashoboye gusumbya n'abatabugendana ubumuga nkajewe ndiko ndaraba ibintu dukora ngaha hari abantu batagendana ubumuga bashitse ngaha banabitangarira hari gihe bihora bishika tukagenda nko mu exposition ukajibona umuntu ariko araza kuraba bya bintu akabona ko bure nk'umuntu hagaze kuri bekiye zibira ariko aramwereka ibyo bintu twakoze ukaza wumva ariko arahubwira ngo n'ibyo bintu nimwe mwabikoze twege rero abantu bagendana ubumuga aho tugeze muri kino gihe turashoboye cyane ahubwo hari hageze aho abantu batagendana ubumuga budufata mu mugongo bakadushigikira muri ibyo dushoboye kugira ngo dushobore gutera imbere gusumba uko turi uno munsi
abagendana ubumuga bari bakwiye kuva mu bibanza bitandukanye bicaramwo batega amaboko abarengana bagakora imyuga mito mito yobabeshaho Nzokira Bernadette arongoye uruganda rwo kubarira gwitiriwe umwizero aratera kamo abagendana mu buga nkawe
ubona hari habariko baradandaza ubu muri imisi hariho dukwe twinshi turimo abantu bamugaye usanga yicaye asutuntu imbere y'iwe ariko aradandaza bijya nta muntu numwe byonanira muri uko gusaba urashobora kugira amahigu karonka amafaranga kwiriye ukavuga uti jengira ntangure ndandaza gasukari cyangwa ivyamwa muri cyo gihe nimba harya wicara uri kurasaba washobora kuhicara wafite urutaro uri kwibiyoba bikaranze ukadandaza biraruta ko baguha kuko baguhaye ni ntica ntikitsi kandi n'ibintu bizo kugumiza hajya ntuzigera uhapfa
ivyo biruko mu gihe leta y'u Burundi yateye igikumu ku masezerano n'amategeko agenga gateka k'abagendana ubumuga urunani rw'amashyirahamwe y'abagendana ubumuga mu Burundi IPHB risaba ishyirwa mu ngiro ry'ayo mategeko Adelaide Nyigina arongoye urwo runani akabona ko hakiri kumirwa kuri uwo muce w'abanyagihugu
abantu bagendana ubumuga muri rusangi n'abantu usanga bakomirwa mu kibano mu iterambere gasanga imigambi itandukanye iriko irategurwa iribagira abantu bagendana ubumuga narijya yuko abantu bagendana ubumuga bakenerwa ibintu bitandukanye bivanye n'ubumuga baba bafise usanga iyo hateguwe imigambi bafata muri rusange mugabo ntibamenye yuko hariho abantu bakenewe ibindi byongera ko mukoroherezwa kugira ngo baje ku rugero rumwe ku burenganzira baronka uburenganzira bumwe cyo kimwe n'abandi bene gihugu mu ncamake sinovuga ngo abantu bagendana ubumuga ngo vyinshi byarakoze umuga bitari bikaba biramaze gukogwa kugira ngo umuntu agendana ubumuga ashobore gufatwa nk'umuntu kugira gaciro
mwijambo leta yashikirije rijanye no guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe abagendana ubumuga umushikiranganje ajejwe iby'agateka kazi na muntu ashikiriza ko hari intambwe mu bijanye n'agateka k'abagendana ubumuga umushikiranganje Mère de Sabushimike ariko akavuga ko impingi kiri ndende kugira abagendana ubumuga baronswe ibyo byose bakeneye
naho ariko harakogwa byinshi nko kugorora no kuronsa abagendana ubumuga ibikoresho byo kwiyunguruza gushigikira ibigo n'amashyirahamwe by'abagendana ubumuga mu kubaronsa uburyo bujyanye no gushyira mu ngiro imigambi yo kwiteza imbere impinga iracari ndende urabye ingene abagendana ubumuga bangana hamwe n'ibyo bakeneye ufatiye ubumuga bw'umwe wese aha rero umwe wese mu bimuraba rusabwa gushira ingufu hamwe kugira ngo dushire mu ngiro ya politike n'indinganizo y'ibikorwa biciye ubwa mbere mu kwerekana urupapuro rw'inzira duhurijeho
icivugo cy'umunsi mpuzamakungu wahariwe abagendana ubumuga uno mwaka mu Burundi kikabari dukure inzitizi zose zibuza abagendana ubumuga gushikira iterambere ridakumira kandi rirama.
Aha niho turangirije amakuru n'ibiganiro twari tubafitiye muri aka kanya. Dushimire engineer yadufashije mu buhinga bw'ivyuma na Fatuwari Maskarara yadufashije kwegeranya ibiganiro n'amakuru twabashikirije kuri mikoro mari kumwe na Fidel Niyongabo. Mugire umugoroba mwiza, mubandanya kumviza radio yanyu Ijwi rya Amerika.